Haleluya. Indirimbo yacu igaragaza umunezero ukwizera kuzana intsinzi mu mwami. Intsinzi mu mwami. Ibigeragezo naho byaba byinshi cyane, ubuntu buca bugwirirana kuri twebwe. Intsinzi mu mwami. Intsinzi mu mwami. Intsinzi mu mwami. Intsinzi ishitse. Haleluya. Ndidegenza kuko ukwizera niyo ntsinzi yanje. Ishimwe n'icyubahiro. Haleluya. Yesu ni vyose kuri jewe. Ndizigiye cyane umwami wacu. Ndanezererewe ijambo ryiwe. Intsinzi mu mwami, intsinzi mu mwami. Amahoro yuzuye umunezero wanje, umunezero wasubiriye imibabaro w'ibyaha. Intsinzi mu mwami, intsinzi mu mwami. Intsinzi mu mwami, intsinzi ishitse. Haleluya. Ndidegembya kuko ukwizera niyo ntsinzi yanje. Yamashimwe n'icyubahiro. Haleluya. Yesu ni vyose kuri jewe. Ndavugisha iminwa yanje yejejwe kandi yuzuye umunezero mwidegembyo mfise. Intsinzi iri mu mwami, intsinzi iri mu mwami wacu. Naho umwansi ansatiriye, nzoguma ndumwizigirwa gushitsa ku rupfu. Intsinzi mu mwami, intsinzi iri mu mwami. Intsinzi ishitse, intsinzi ishitse. Haleluya. Ndidegembya kuko ukwizera niyo ntsinzi yanje. Amashimwe n'icyubahiro. Haleluya. Yesu ni vyose kuri jewe. Nina nesha umwansi wa nyuma. Intsinzi iri mu mwami, intsinzi iri mu mwami. Mu guhoraho nzokwama ndamuririmbira indirimbo y'icyubahiro. Intsinzi iri mu mwami, intsinzi iri mu mwami, intsinzi iri mu mwami. Intsinzi ishitse. Haleluya. Ndidegembya kuko ukwizera niyo ntsinzi yanje. Amashimwe n'icyubahiro. Haleluya. Yesu niwe vyose kuri jewe. Bendata na basiki bacu bakundwa mu mwami, ndabaramukije cyane rwose mu izina ry'igiciro ry'umwami wacu. N'amahigwe menshi kubona dushoboye kuba turiho muri kino gihe, kubona dushobora kwizera amasezerano yasezeranuye kino gihe cyacu, kubona dushobora kugira umugabane ku vyo Imana iriko irakora muri kino gihe. Ejo narongeye kumviriza ubutumwa bwa mwana tabura namu bwo mu gihe cya 34. Ahavuga ati, murazi ibintu bikomeye byabaye ku wa 11 Ruheshi 1933, igihe igicu kidasanzwe c'indengakamere cyarimo umucyo mwinshi camanuka, hanyuma hakumvikana ijwi rikomeye rivuga ngo, nk'uko Yohana Umubatizi yitangira imbere ukuza kwa mbere kwa Kristo, gutyo ubutumwa warungikanywe buzitangira imbere ukuza kwa kabiri kwa Kristo. kandi turabibona ko biriko birashika neza cyane. Mose yarafite igikorwa yatumwe gukora cyari cyo gusohora abantu. Yosuwa nawe yarafise igikorwa yahawe cyakurikiye ico kwari ukwinjiza abantu mu gihugu cy'isezerano. Kandi turabona mu gihe cyacu ko Imana yamye yironkera umuntu yashobora gukoresha kugira ngo ijambo ryayo rishobore kumvikana, rishobore kuvugwa kandi ryizerwe, ryongere rishyirwe mu bikorwa. Turabishima cyane kubona dushobora kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga. Ubu rero turajya gusoma imirongo mike yo muri Bibiliya, ariko ndabasabye mwifate nk'aho ari umwami, atari mwenda tafanga, atari mwenda Branham, ariko mufate nk'aho ari umwami ari kavugana natwe neza na neza biciye mu ijambo ryiwe. Dusome Abikorinto ba mbere igice cya mbere umurongo w'indwi n'umurongo w'umunani. Abikorinto ba mbere igice cya mbere umurongo w'indwi n'umunani: bituma mutagira ingabire n'imwe muhaza mwiteze guhishurwa k'umwami wacu Yesu Kristo. Ni we azobakomeza gushyira ku iherezo kugira ngo ntimuze mugawe kuri wa munsi w'umwami wacu Yesu Kristo. Mbega ijambo ryiza! Mu kugarukanirwa byose, mu gihe cyo gushumbushwa byose, nta na kimwe tuzosanga duhajije. Ubu turiko turategurwa kandi tuzogaragara imbere y'umwami ata na kimwe twugawa, aho azogarukira aje gutahukana abiwe. Nivyo twasomye kandi niko bizogenda. Mwami wacu ashimwe kandi ashigwe hejuru. Tubananye dusome. Dusome ivyakozwe n'intumwa gica 14 umurongo wa 22. Ivyakozwe n'intumwa gica 14 umurongo wa 22. Baremesha imitima y'abigishwa babahanura ngo bagume mu kwizera, kandi yuko dukwiye guca mu marushwa menshi mu kwinjira mu bwami bw'Imana. Ego, iri naryo ni ijambo rikomeye cyane. Aho baca hose bagenda baremesha bene se n'abashiki babo, na twebwe dukora cyo kimwe. Dushaka yuko mwese mukomezwa mu kwizera, naho byoba ngombwa yuko abantu baca mu bigeragezo bikomeye cyane. Turabona ivyo Pawulo yaciyemwo, turabona ibyo bavugishwa n'Imana bose baciyemo, turabona ibyo abana b'Imana bukuri baciyemo, ingorane baciyemo mu miryango yabo, mu ngo zabo, ingwara, mu busaza, cyangwa imbere no mu bakiri bato, mu basaza no mu bakiri bato. Ibiba muri kino gihe ntibyari bigere binabaho, ariko tugenda dukomezanya mu kwizera, kandi turazi yuko Imana yemeye ikintu kitubako yamiducira n'icanzo kugira ngo dushobore kucyihanganira ku mana ibintu byose birashoboka kandi tuzoshika kuri cyagiye aho ibitangaza byo gukira ingwara bizoshika imbere y'amaso yacu. Umwami n'uyu munsi ntarahinduka kandi ibyo turabimushimira. Nimuremeshwe, nimukomezwe, mukomezwe mu byo mukeneye byose mu izina ry'umwami. Dusome Abikorinto ba kabiri igice cya 11 umurongo wa 24 n'uwa 25.
Von Juden habe ich fünfmal die 40 Geiselhiebe.
Abayuda ibihe bitanu bankubise ibimoko 39. 25. Ibihe bitatu nakubiswe ingage igihe kimwe natewe amabuye ibihe bitanu. Ibihe bitatu ubwato bwaramenekanye naraye mu idamba nirirwaho. Hano Paulo adondaguye ibigeragezo yaciyemwo kubera ko yari umuvugabutumwa, kubera ko yavuga ijambo ry'Imana. Bendata na basiki bacu, abakozi b'Imana bacishwa mu nzira igoye cyane. Abandi bose baraca mu ngorane, ariko abatumwe n'Imana bacishwa mu bigeragezo bikomeye cyane rwose. Nicyo gituma umwami wacu yavuze ngo ninde muvugishwa mutahamye gutyo n'ibindi. Dushimire umwami kubona yaradufashe kuboko mu bigeragezo bikomeye twaciyemwo kugira ngo abatoranijwe bashobore gushikira intumbero. Bene Data na bashiki bacu, biradukwiye ko dushima cyane kandi tukizigira umwami, tuzi neza yuko azocira icyanzo abantu bose mu buryo bwiza cyane. Tubananye dusome. Dusome Abikorinto ba kabiri igice cya 12. Abikorinto ba kabiri igice cya 12 umurongo w'icumi. Nicyo gituma ku bwa Kristo nzonezererwa intege nke zanje no gukubagurwa n'imibabaro no guhigwa n'ibyago, kuko iyo mbaye umunyantege nke ariyo ndushiriza kugira ubushobozi. Umwami abishimigwe. Yaciye muri ibigeragezo byose, yaciye mu kuguhamwa, ariko wenda tarabashiki bacu twibajije ku mwami wacu n'umukiza wacu mukundwa, ibi igihe cyose ibyo yaciyemo byose gushika kubambwa, baramuremenanirije, ntibamutahuye, bamwise amazina yose biyumviriye, ariko ukugomba kw'Imana kwarashoboye gukorwa biciye muri we. Ni nako bimeze kuri twebwe. Duca mu bintu byinshi. Iyo nibajije kuvyavuzwe canke kuvyanditswe bamvuga banyandika ku bintu bibi, umutima wanje urababara. Ariko ndashimira Imana, abakozi b'Imana b'ukuri bose babwirizwa kwambikwa ibara bakabaremenhaniriza. Nta muntu ashobora guca mu biruta iby'abakozi b'Imana bacamwo. Mugingo maze 1979 bavuze yuko jewe ndi umusambanyi, bavuze yuko jewe menyana n'abandi bagabo ko ndi antikristo, ko ari je nzimiza umugeni. Baranyambitse ibara mbere baranabyandika, ariko nta na kimwe byampinduye ko. Ndashimira Imana kubona yaramfashe ukuboko muri ibyo bintu byose, kandi azokwama bikora gushika ku iherezo. Kandi abatoranijwe bose ntibazigera bemera ukuremenhanya, ariko bazizera yuko umwami hariho umuntu yahaye umuhamagaro, ko ari umuntu yahamagaye ko uvugishwa n'Imana William Branham yemeje yuko uwo muhamagaro wavuye ku Mana, kandi ko uwo muhamagaro wavuye ku Mana waha Imana yatanze washoboye icyo gikorwa cyashoboye gukogwa kigashitswa mu isi yose muri imyaka 60 ishize. Umwami abishimigwe. Na jewe naciye mu bigeragezo bigoye cyane rwose. Reka tubanange dusome mwandatabok, ndagusabye komeza usome. Dusome Yakobo 5:11. Yakobo 5:11. Ehabihanganye tubita abahirwe. Mwarumvise ukwihangana kwa Yobu, mwabonye ibyo umwami Imana yaherutse kumugirira, ingene yuzuye imbabazi no kugira ikigongwe. Amen. Turashobora gusoma bijya bice 42 by'umuntu w'Imana Yobu. Kandi kuva ku ntango yaramerewe nabi, yongera aramerwa nabi. Hanyuma abahungu biwe n'abakobwa biwe bari bafite umunsi mukuru udasanzwe. Hanyuma hacaza igihuhusi gica gigurura inzu barimwe barimwo, inzu yose kibagwako igwa ku bari mu uwo munsi mukuru. Abantu bose bapfira icyarimwe. Nimubyibaze ko gatoyi umuryango wose mbega bari bangahe? Bari abahungu batatu, abakobwa indwi n'abahungu batatu. Uko biri kose bose bagiriye rimwe. Byagenze gute? Yobu yaciye yicara mu minyota ku iherezo, mbere umugore we yari ku iherezo, umugore we yarihebuye, araza aramubwira ati tuka Imana hanyuma upfe. Ego ibigeragezo birashobora kuba bikomeye cyane kubizera. Kandi Yobu nawe yari umuntu w'Imana akomeye, kandi yaciye mu bigeragezo bikomeye cyane. Hanyuma ku iherezo yarahezagiwe, yaronse imigabane bibiri y'ibyo yari afise mbere. Imana yamuhaye ugushumbushwa gushitse. Nicyo gituma Yobu twamuhawe nk'akarorero, nk'icyitegererezo. Reka tubisome. Dusome Abanyefeso 6:10. gushika kuwa cumi na kabiri. Some umurongo w'icumi. Ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu no mu bushobozi bwiwe bwinshi. Ibi ni twebwe bibwirwa twebwe twese ngo ibisigaye muremesherezwe mu mwami wacu mu bushobozi bwiwe bwinshi, mu bushobozi bw'Imana, kugira ngo dushobore kuba abahizi, dushobore kunesha, ntidupfire mu bigeragezo ducamwo, ariko dushobore kugira umwete, dushobore gukongerwa intege bundi busha, gushikaho insinzi y'Imana izogaragarira. Nta kindi twokora atari ugushimira umwami wacu no guhimbaza izina ryiwe. Tubandanye dusome. Some abanyefesi igice cya 6:11 ngo mwambare ibigwanisha byose by'Imana kugira ngo mushobore guhagarara mudatsinzwe n'ubugunge bwa wa mugwanizi. Imana ibime umwami Imana abiduhe twebwe twese kugira ngo twambare ibirwanishwa byose by'Imana, inkota ya mwemu nayo nyene irakenewe mu rugamba ni ijambo ry'Imana. Kandi hano nashaka kugira icyo nongeye ko mwene Abrahamu yatahukanywe ku wa 24 Kigarama 1965 naramwiboneye aduga ku gicu c'indenga kamere, ariko mu nyuma havuye haza wa 31 Kigarama. Mu masaha atatu ya nyuma yuwa 31 Kigarama 35 hari jambo nabwiwe ngo mushumba wanje nashize inkota yanje mu kiganza cawe. Ubwambe mbere iyo nkota yari yashizwe mu kiganza camwe ndatabwa namu igihe yari hariya mu misozi ariko ararondera Imana mu masengesho. Urero imbere yuko ntangura ibango ryanje ubukozi, inkota ya mwemu yashizwe mu biganza byanje. Kandi ndabibabwiye, murashobora kugurura aho mushaka hose ubugi bw'ijambo burumvikana bugaragara hose. Kandi turashimira umwami Imana kubona ijambo ryiwe ritagaruka ubusa, ariko rishitsa vyukuri icyatumye rirungikwa. Hanyuma ndashobora kuvuga muri make akandi karorero gakurikira. Kwa 19:36 harabaye ikintu kidasanzwe. Murazi yuko Mwenda Branham yavuze ku nzu ishaje, akongera akavuga ku ihema rishasha iryo yabwirizwa kuzovugiramo ubutumwa. Kandi kwa 19:36 nariboneye iyo nzu ishaje, yari ifise inkingi z'ibiti ariko hari n'ahandi hubakishijwe amatafari. Ariko rero amaja hasi amaja hepfo, umuntu ariko arinjira muri iyo nzu umeze nk'uyirengana wacushika mu ihema rishasha. Iyo nzu yari ifise imetero 50 z'ubwaguke, iryo hema naryo nyene ryari rifise imetero 50 z'ubwaguke. umwami yarandongoye ku buryo ninjiye muri iyo nzu ishaje ya inurira ingazi ikozwe mu biti ndaduga izo ngazi zose ndashika hejuru hanyuma ncandicara ndavye nabonye ikinzu imeze bwa muzingi yubatse bwa muzingi atari nk'amahema yatubona hano ariko nabonye ikintu kimeze nk'umuzingi munini cyane inzu yubatse nk'umuzingi munini cyane cyiza cyane kandi naratangaye cyane ariko nkitangura kuyibona ubwa mbere yaragaragara nta muntu n'umwe yarayirimwe haheza kanya yari yuzuye abantu ari benshi cyane abantu benshi cyane niho rero nacabwirwa ijambo mu rurimi rw'icyongereza ndabwirwa ngo ubu rero igihe cyawe kirageze ubu rero manuka izo ngazi hanyuma uze naciye mpaguruka ncandamanuka izo ngazi aha hari iyo nyubakwa aha naho hakaba rya hema rinini kandi ryiza rero naciye manukana hano ahari akayira agaca hagati na hagati maze ku rundi ruhande hakaba aho mwendata Branham yahora avugira ubutumwa cher ku metero imwe uvuye ku iyo nyubakwa nabwirizwa gukikuza nkazunguruka wavugiga ubutumwa hanyuma ngacanza nkahahagarara hanyuma rero ijwi ricyari rumvikana ngo ubu rero ihindukira urabe abantu maze uvuge uti ukuza k'umwami wacu kuregereje rero uko niko natanguye kuvuga ubutumwa buvuye ku mana ndabitegetswe n'Imana kubw'ubuntu rero buri gihe umwami yamye ambwira cyangwa antegeka ambwira ibyo mbwirizwa gukora n'ukuntu ntegerezwa kubikora umwa izina ryiwe ryera rishyigwe hejuru kandi rishimwe tubanaye dusome abanyefeso gatandatu umurongo wa 12 kuko bo turingana atarabinyama n'amaraso ariko tunigana n'abakuru n'abafite ububasha n'abaganza iyi si y'umwiza nimwe mu mbi z'ahantu ho mu ijuru kuri ibi navyo bendata n'abashiki bacu bakundwa na cyane cyane aha ndikumbwira bendata bakorera Imana turashobora gutegeka umwanzi tukamuha itegeko mu izina rya Yesu Kristo tuti va ngaho waraneshejwe ku musaraba i Golgota genda nta burenganzira ugifize nta bubasha ugifize kuri jewe naracunguwe amaraso y'isezerano rishasha yarasesetse ku bwanje ndi nyeguya Yesu Kristo mvimbere Satani mu izina ryera rya Yesu ndagutegetse kubw'ububasha mpabwa n'ijambo ry'Imana nzima dutegerezwa kugira ubwo bushizi bw'amanga uwo mwete bendata n'abashiki bacu mu kwizera mbere aho niho ubutumwa buzanana ukwizera kuva mu byo twumva mu butumwa tubwigwa kandi ubwo butumwa buvamwo ukwizera kuzima kukuri gufise inkomezi uko na Satani azi neza hariho umugwi w'abantu bacunguwe n'amaraso hariho umugeni w'umwagazi w'intama w'Imana hariho abacunguwe abo Satani atagifise kumugabane Imana nikoreshe buno butumwa bwiyoroheje kugira ibyo bintu bishoboke kuko uko niko byanditswe ngo ukwizera kuva mu byo umuntu yumva ivyo umuntu yumva byo mu ijambo ry'Imana. Haleluya, haleluya. Ubutumwa twumva ntibuva kuri jewe cyangwa ngo buve kuri mwe za Branham cyangwa ngo buve kuri mwe ndata Paulo, ariko ubutumwa tuva buva mu ijambo ry'Imana livugwa n'abantu b'Imana, abo Imana yashoboye kugira icyo ibwiye, kandi ijambo ntirigaruka ubusa. Haba nuno munsi niko bimeze, uno munsi nkuko turiko turumva ijambo, ijwi ryo mu ijambo ryayo, ivyo Imana yasezeranye mu ijambo ryayo, wewe na jewe hari kintu kiza gukoreka. Tubandanye dusome Abikolosayi igice cya kabiri, Abikolosayi igice cya kabiri umurongo wa 15. Kandi yambuye abakuru n'abafise ububasha ibaterereza mu maso ya bose, ibashorera bafashwe mpiri ku bw'uwo musaraba. Haleluya. Benda atarabaski bacu, uku n'ukuri kw'Imana, intsinzi twaronse ku musaraba i Golgota. Umucunguzi wacu yasheshe amaraso yiwe, amaraso y'isezerano rishasha. Twaracunguwe, turi inyegu y'umwami wacu. Satani nta bubasha kidufise ko. Twacitse abidegemvya, twarabohowe imigozi yose, twarabohowe ibyari bituboshe byose, twarabohowe ibyatuzibira byose mu bwami bw'Imana. Ese icoma vy'ukuri bikamera uko nyene, intsinzi y'Imana ikagaragara mu buzima bwacu, umuntu wese ugiticiwe no kubakiri bato, twebwe twese ko tutakiri abisi, ariko ko turi inyegu y'umwami, kandi ko intsinzi yiwe ariyo ntsinzi yacu, ko intsinzi kunesha kwiwe kwabaye kunesha kwacu, kuko ngo banesheje kubw'amaraso y'umwagazi w'intama no kubw'ijambo ryo gushinga intaye kwabo. Birakwiye yuko ijambo ryera ry'Imana riba inshinga ntaye kizima c'Imana mu mugwi w'abacunguwe n'amaraso, maze umwami agashobora gusozera igikorwa ciwe aciye muri twebwe. Haleluya. Tubandanye dusome Yohana 17 umurongo wa 6. Yohana 17 umurongo wa 6. Nahishuriye izina ryawe abantu wampaye mu bisi, barabawe urabama kandi bitondeye ijambo ryawe.
Haleluya,
haleluya. Hano turabwirwa muri make ukuntu ibintu byagenze. Ngo nahishuriye izina ryawe abantu wampaye mu bisi, ngo barabawe, hanyuma urabampa, ni ku mwami wacu yavuze, kandi ngo bitondeye ijambo ryawe. Haleluya, bitondeye ijambo ryawe. Turaza gusoma iyindi mirongo mike y'Imana dutere tuje imbere. Reka dusome Yohana 17 umurongo w'icyenda. Yohana 17 umurongo w'icyenda. ndabasabira sinsabira bisi ariko nsabira abo wampaye kukwarabawe.
Haleluya,
haleluya. Muri make ni nyegu yawe, abo bantu nabawe, nushime kandi uhabwe icubahiro. Wewe uri nyegu y'umwami, umwami izina ry'umwami rihabwe icubahiro. Tubanange dusome, dusome Yohana 17 umurongo wa 14 n'uwa 15. Nabahaye ijambo ryawe kandi abisi barabanka kuko atari abisi nk'uko nanje ntari uw'isi. Singusaba ngo bakure mu isi ariko ngo barinde wa mubi. Izina ry'umwami rishimwe. Bendata n'abashiki bacu mwese murazi yuko Yohana 17 ari sengesho ry'umwami wacu. Si jambo yavuze gutyo gusa, si ubutumwa yavuze, ariko ni sengesho umukiza wacu yasenze ligana ligenda ku ntebe y'ubuntu. Bendata n'abashiki bacu, umwami wacu ntiyaducunguye gusa, ntiyadugiriye imbabazi gusa, ntiyaduhaye kugirirwa imbabazi gusa, ntiyaduhaye gukira indwara gusa, ntiyaduhaye ubugingo budashira gusa, ahubwo yaranadusengeye ngo nabawe. Uko niko asenga abwira se, kandi se yabaye data. Nicyo gituma dusenga tukavuga tuti data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ni ryubahwe. Yohana 17 mubwirizwa gusubira mu kasoma mwese mu mpemu y'amasengesho. Tubanange dusome, tusome Yohana 17 ubu naho umurongo wa 18. Nk'uko wantumye mu isi niko nanze nabatumye mu isi. Umwami wacu ashimwe. Nk'uko yatumwe kugira ngo ashobore gushyitsa ubucunguzi, ni nako twatumwe mu isi, twarungitswe mu isi kugira ngo tuvuge ubutumwa bw'agakiza buva ku Mana, agakiza kashyitse, ubutumwa buvuye ku Mana bw'agakiza kashyitse, kugira ngo abagenewe kuzobana n'umwami mu guhoraho bashobore kuza kwizera. Ibyo byose birajyana. Tubandanye dusome, dusome Yohana 17 umurongo wa 20. Yohana 17 umurongo wa 20. Sisabira abagusa, ariko ndasabira nabo bazonyizera kubw'ijambo ryaba. Umwami wacu ashimwe. Mwese mwabyumvise neza, ntiyavuga gusa avuga kuri bajya bari bicaye imbere yiwe ngo sisengeye aba gusa, ariko nsengeye nabo bose bazokwizera aho ubutumwa buvuye ku Mana bw'agakiza buzovugirwa. Umwami yaramaze gusengera abacunguwe bose abazokwizera mu myaka 2000 yari giye kuza. Yadusengeye natwe muri kino gihe, kandi turabishimira Imana. N'ubucunguzi bwashikijwe ku bw'ubuntu, bwashikijwe neza cyane, bwasozerewe. Amen. Twanaye dusome Yohana 17 ubu naho umurongo wa 21. Yohana 17:21. kugira ngo bose babe umwe nk'uko we data uri muri jewe nanje nkaba muri wewe ngo nabo abariko baba muri twebwe ngo isi yizere ko ari wewe wantumye. Umwami abishimigwe kugira ngo bose babe umwe, kugira ngo ntihabe kwitandukanya ibice, kwica ibice, atabyiyumviro by'umuntu umwe ku ruhande rwiwe, atakintu kivuye hanze cinjira, ariko ijambo ry'Imana ryonyine abaryo ryizegwa kandi abaryo rishigwa mu ngira, rishigwa mu bikogwa, mu kumvira, kugira ngo bose babe umwe. Ubumwe buva kuri mwemu ni wo musaruro Imana ikura mu bacunguwe, kugira ngo ishobore kwigaragaza mu bushobozi bwayo bwose, mu ntango ishengero ryari rihuje umutima n'inama. Nicyo gituma Imana yashoboye kwigaragaza mu bushobozi abari bafise ibyumviro byabo baracecetse, abo bose bariko barumva ijambo ry'Imana muri kino gihe, ntihagira ikindi kintu batega ugutwi ijambo ryera ry'Imana, kugira ngo dushobore gushika kukugiranira ubumwe bushitse, kandi dushobore kuzibonera igikorwa gikomeye cyane cy'Imana, tamwe mu Imana. Niryo sengesho ry'umwami wacu, kandi sengesho ryiwe ryarishuwe. Ibyo ndavyizera, kandi izera yuko ishengero ko rizoshumbushwa, rizogarukanirwa vyose, kandi ko abantu bose bazogira ugutinya Imana, ukwizera nyakuri, ivyamwa vya mwemu, impano za mwemu, ko vyose bizogaruka nk'uko vyari biri ku ntango, kandi ko hadatazosubira kubaho inyigisho n'imwe izana kwica ibice, ariko ko abantu bazigisha gusa ivyanditswe. Ibyo rero bica bidukoraniriza munsi y'umutwe umwe, Yesu Kristo, izina ryiwe rihabwa icyubahiro. Tubananye dusome Yohana 17:22. Yohana 17:22, nanjye nabahaye ubwiza wampaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. Murabona uko bimeze, bendata n'abasiki bacu, ngo nabahaye ubwiza wampaye, narabubahaye. Umaze kuronka iki kivuye ku bwiza bw'Imana, kivuye mu bwiza bw'Imana? Mbega jewe mfisiki, mbega dufisiki. Oh, turakeneye igikorwa kidasanzwe cy'indega nka mbere cy'Imana hagati yacu, nka kujya byagenze mu ntango, kugira ngo rino sengesho naryo rishobore gushitswa, kandi ibyo bizokoreka. Umwami nabishimigwe. Tubanaye dusome rero Yohana 17:24. Yohana 17:24. Data, abo wampaye ndagomba kwaho ndi nabo bahabana nanje, ngo barabe ubwiza bwanje wampaye, kuko wankunze itanguriro ry'isi ritarashirwaho. Izina ry'umwami wacu rishimwe kandi rishyirwe hejuru. Ndabisubiyemwo, bendata n'abashiki bacu bakundwa, ndasabye musome mwongere musome lino sengesho ry'umwami wacu kandi mwongere muce mugira ko mumusabe muti mwami ibi bintu bishitse mu bugingo bwanje nufashe kugira ngo bibe nkuko wabisenze mu isengesho wadusenge kuva ku ntango gushika ku iherezo nkuko iryo sengesho walisenze ligana imana ubwira imana bibe ariko bimera kuri twebwe twese dusome abanyefeso igice cya gatanu umurongo wa mirongo ibiri abanyefeso gatanu mirongo ibiri
dem Vater alle Zeit Dank für alles.
Imana data wa twese muyishimire vyose imisi yose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Iri jambo naryo nyene bendata n'abashiki bacu bakundwa dushaka kurizana turihuze n'ivyo twatanguriye ko turiko turiga ku ijambo ry'Imana. Ngo mushimire Imana muri vyose mu bigeragezo vyose mu vyo dutegerezwa gucamwo mu ngwara ducamwo mu biri vyose dushimire Imana muri vyose kuko niko ishaka yuko tudakekeranya yuko tudacika intege ariko ko tumushimira kuko umwami aducira inzira muri byo byose aducira inzira mu buryo bw'igitangaza mu buryo bwiza cyane kandi azogaragaza insinzi yiwe tubandanye dusome umurongo wa nyuma uri mu Baheburayi igice cy'icumi mirongo itatu na gatandatu na mirongo itatu n'indwi Abaheburayi igice cy'icumi mirongo itatu na gatandatu na mirongo itatu n'indwi
Denn standhaftes Ausharren tut euch not.
Kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora ivy'Imana igomba mubone guhabwa ivyasezeranyo.
Nur noch eine kleine, ganz kurze Zeit. Dann wird der kommen.
Tatunindwi kuko asigaye gihe gito cyane kandi ugiraze azoza ntazoteba.
Gelobt und gepriesen.
Umwami wacu ashimwe. Nari nifuza yuko no murongo no kwama ndawusoma buri gihe cyose meje kuvuga ubutumwa kandi kugira ngo wongere ushike ku mutima wa buri muntu wese. Ngo hasigaye igihe gito cyane. Imbere yuko ubwirizwa kuza aza kandi ntazoteba mbega benda tarabashiki bacu bakundwa ntimubona ibiriko biraba ku isi ibimenyetso by'ibihe mbega ntibiriko biravuga imvugo yumvikana ntitwabwirizwa none kurara muri mitwe yacu nk'uko byanditswe kuko ubucunguzi bwacu bwegereje ntitwabwirizwa gusoma tukongera tugasoma ibyo umwami wacu yavuze nimwabona ibyo byose bishitse nimuraramure imitwe yanyu mbega ntitwabwirizwa gusoma tukongera tugasubiramo tugasoma imirongo ya Bibiliya yose maze tugashimira umwami kubona dushitse ku iherezo ry'igihe cy'ubuntu kandi ko umwami agiye gusozera azosozera igikorwa ciwe mu ishengero ryiwe ari kumwe n'ishengero ryiwe mugeni kandi ko azogaruka uwe nk'umukwe akabatahukana kugira ngo baje mu mazimano y'ubukwe turavye kuri Isiraeli turabona yuko ibintu byose biriko birashika inyuma y'imyaka 2000 Isiraeli yongeye kuba igihugu ariko iteruza guca mu ntambara nyinshi n'ibigeragezo byinshi imbere yuko iba igihugu nk'uko kivugwa mu ijambo ry'Imana. Ko vyose bizoba ku buryo amahanga yose azoza i Yerusalemu atari kugira ngo bagwane, ariko kugira ngo bumve, amahanga yumve amajambo y'Imana, kuko ijambo rizokongera rive, rizokongera kuva i Yerusalemu, inyigisho nazo zive ku musozi Siyoni. Munyuma y'izi ntambara zose zitera ingorane, inyuma y'abantu bapfuye, munyuma y'amaraso yose asese, munyuma y'ibintu byose bizoba, hazoza amahoro. Kandi turashimira umwami wacu kubona muri kino gihe ibintu byose bizogenda biba bikurikirana, kandi kuza k'umwami kuri hafi cyane rwose. Ndongeye kuburira bene data bose, ndabasavye nimufate gusa ivyanditswe mu ijambo ry'Imana, kandi mwigishe gusa ivy'ijambo ry'Imana rivuga. Icubahiro kibi cy'umwami wacu ariko arahamagara abantu bari mu mahanga yose, yaba mwari muzi biriko bira muri kino gihe, amahanga yose ariko arumva. Abantu babandanya basobanura mu zindi ndimi, mu ndimi zose gushika ku ndimi ziri hariya ku mpera z'isi. Ubutumwa bwa nyuma bwaravuzwe, nicyo gituma buzonashika. Ubu butumwa bw'agakiza butegerezwa kubwirwa amahanga yose, kugira ngo babere icyabona. Mu nyuma y'ibyo hazoca haza iherezo, kandi iherezo rizoza nk'uko byanditswe. Nk'uko tuzi ko byanditswe, ubutumwa bwiza bw'agakiza buzoshitsa mu bantu bose icyatumye burungikwa. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Benda turabasiki bacu, nimuhezagigwe. Muhezagiwe mu bigeragezo byose mucamwo, mu bibabaje byose, mwongerwe mw'intege mu kwizera, musubire mugire umwete, mugire mwizigire umwami, ibintu byose azobikora neza. Twirata amaraso y'umwagazi w'intama, twirata ijambo ry'Imana, kandi twirata mwemu yera ari nawe aturongora mukuri kose, kandi insinzi va ku Mana ni yawe kandi ni yanje, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yesu ngumiza hafi y'umusaraba, hari isoko giza cyane, isoko abantu bose baza ko liva gukira, liva ku musozi Igorgota. Ngumeho, ngumeho, ngume ku musaraba, ngume ku musaraba gushikaho ubugingo bwanje, umutima wanje ubabaye uzoronkera uburuhukiro hariya hakurya. Hafi y'umusaraba umutima wanje ubabaye waronse urukundo n'imbabazi, niho ikinyenyeri cyo mu gaturuturu n'umucyo binkayanganira ko. Ngumeho, ngume ku musaraba gushikaho umutima wanje ubabaye uzoronkera uburuhukiro hariya hakurya. hafi y'umusaraba, ewe mwagazi w'intama w'Imana, nunyereke umucyo, numfashe kugira ngende buri munsi, ngendere munsi y'igitutu cy'uwo musaraba. Kumusaraba niho nzohora gushika igihe ubugingo bwanje buzoronkera uburuhukiro hari hakurya y'uruzi. Hafi y'umusaraba ndaraba kandi nkarindira nize mvize ibyizigiro gushikaho nzoshikira hariya ku nkengera rwa ruzi rwiza, hariya hakurya y'uruzi. Ku musaraba niho hari ubwiza bwanje gushikaho. Umutima wanje uzoronkera uburuhukiro hariya, umutima wanje babaye uzoronkera uburuhukiro hariya hakurya y'uruzi. Ku musaraba niho hari ubwiza bwanje gushikaho. Niho ubwiza bwanje gushikaho, umutima wanje ubabaye uzoronkera uburuhukiro hariya hakurya y'uruzi.